Jean Baptiste Ndayirangije
ndetse na Olivier Isati Basumba warukiyoboye.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Ishuti ya Bose. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umunyafrika yepfo Patrice Motsepe yatowe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Uwo mugwiza atunga wo mu gihugu cya Afrika yepfo afise imyaka 59 muri iki gihe asubiriye umunyamadagascar Ahmad Ahmad. Ikiringo ciwe carangiye yagirizwa kuba yasahuye amafaranga y'ishyirahamwe CAF ku itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu. Sentari jezwe gutatura matati afatiye ku vy'inkino yari yamuhagaritse yagirizwe ko yakoresheje amafaranga y'ishyirahamwe CAF mu ntumbero yo gutumira bamwe mu bakuru b'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru y'ibihugu byo muri Afrika kuja mu gikorane imaka. Amatora yo ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye ntiyatangaje kuri benshi kubera abandi bakandida bane bahiganwa bari babivuyemo. Nabo ni Augustin Senghor wo muri Senegal, Ahmed Yaya wo muri Mauritania na Jacques Anouma wo muri Cote d'Ivoire. Avuga ko babivuyemo inyuma yo kumuyobozi w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino abigize mu ruhara hisunzwe aya masezerano. Abo bandi bakandida bategerezwa guhabwa ibibanza by'ibyegera by'umukuru w'ishyirahamwe CAF. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Yusuf Mossi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari i Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Tarsis Harerimana umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada. Batumire ndabahaye ikaze muri iki kiganiro. Nashaka mpere kuri Yusuf, itogwa rya Patrice Motsepe rivuze iki kuri mwebwe?
Icyo tuvuze ni uko ari amahinduka ahejeje kuba mu myaka mike cyane, kuko nk'uko mubizi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika ryatwawe imyaka myinshi n'umuntu umwe kuva mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo munani n'umunani ryatwarwa n'umunyakamerun Isa Ayatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Urumva yuko atari imyaka mike. Hanyuma ubundi rero akaba yaratowe uyu Ahmad Ahmad wo muri Madagascar, rwa murabona ko yatwaye ikiringo gito cyane imyaka ine. Ni ukuvuga rero n'amahinduka manini cyane yabaye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika. Hanyuma ikindi twabonye gishasha ni uko hariho iyindi siguro nshasha, kuko nk'uko mubizi bwari ubwa mbere turonka abakandida barenga babiri ku ntebe y'urongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Yari uyu Patrick Motsepe, akabaho Augustin Senghor, akabaho Ahmed Yaya, hakabaho na Jacques Anouma. Tutarashiramo rero na Ahmad Ahmad yari akize yuko ashobora kwitoza, aho tasi imubwiriye yuko urubanza rwiwe igire rusubiremo, ko murazi yuko bari bamuhagaritse imyaka itanu. Mugabo baravuga bati reka turusubiremo turabe yuko byaciye mu nzira z'ukuri. Yari akifite icyizere uruma bwari ubwa mbere turonka abakandida benshi, mugabo FIFA nayo ikaba yarashizemo ukuboko cyane cyane Perezida wa FIFA Gianni Infantino. Murabona yuko mu mwanya muto yagende ibihugu byinshi hamwe urabona ko yagiye muri Mauritania aragenda muri Maroc arashika mu Rwanda arashika muri Senegal arashika muri Afrika yepfo aho yagomba guhindura ibintu kugira ngo hatugwe umuntu umwe uyo muntu nawe ubwiwe nibaza yuko ari we yizeye cyane 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 nibaza yuko yafatiye ku bukene ku bintu by'ubusuma byabaye ku ntwaro ya Ahmad Ahmad hanyuma rero arumvisha Afrika yose yuko abakandida ahubwo boje hamwe kugira ngo ubarongora abe umwe abandi nabo babe ibyegera byiwe ubundi nawe abe umuhanuzi.
Reka tubaze Tarcisse Harerimana namwe itogwa rya Motsepe rivuze iki cyane cyane ku mupira w'amaguru muri Afrika ku buryo ishyirahamwe CAF rya risanzwe rikorera twagwa cyane cyane kwasubiriye Ahmad Ahmad.
Urumva twibaza ko ibintu bigiye guhinduka kuko Musa yigeze kuvuga yuko Isaha yatomye kandi ubundi yatwaye imyaka 29 nababwira ko Blatter nawe yari yatwaye imyaka 25 kugira tubyumve neza na Musa yahigeze kuvuga ati perezida wa FIFA yarahagurutse aja ahantu hatari hake novuga ko iyo perezida wa FIFA ahagurutse mu mategeko afite n'ikindi agiye gukora ni ukuvuga FIFA twarabibonye aho yaciye haciye muri Moritani muri Moritani aza kuraba ibibuga aho bigenze terrain yabahaye hariho mbere n'ingano ariko n'abakini kangara imyaka iri munsi ya 20 aja muri Senegal muri Senegal byo bavuganye cyane cyabonetse bavuganye ibyerekeye amahiganwa y'abana bakiri bato ya olympike azoba mu 2026 hariho n'istade nini iri kubakwa kuri izo nyene asimbira muri repubulika ya Congo kubona na perezida Tshisekedi uranzi ko hariho amashyirahamwe ishyirahamwe rya FIFA rifitanye imigenderanire na Union Africaine kuvuga cyane cyane ibyerekeye imbere avayo yugurura ikigo gishinzwe iterambere riro rya FIFA muri Congo i Kigali mu Rwanda abonana n'abashinzwe umupira w'amaguru ariko abonana n'umukuru w'igihugu kugurura ibiro bya FIFA naho nyine urumva iyo ugiye n'urwo rugendo abafise ikintu avugana n'abategetsi bo muri izo bihugu ibyo ntibisanzwe ariko ibyatangazije abantu n'ibyo munsi ariko aravuga n'uko kandi byaciye ku makuru y'abamenyeshamakuru n'uko byabaye mu kimbo nyine bariko barategura amatora ageze muri Maroc secretaire general wa CAF bari bahaye ari bandize Abdelmanj niwe yari asigaye icyicaro ubundi we yari yavuyeyo arabipfamo urumva rero hari ikibazo gikomeye cyane icyo kibazo rero ni uko bari bahaye secretaire general wa CAF yarabyivugiye aravuga ati CAF igeze habi.
Reka ndababaza kuba Infantino yarabyivanzemo muri aya matora ntibiboneka nabi ku isura ry'uwatowe Motsepe
biboneka nabi abantu batazi cyane cyane ingene ibya siporo bimeze batazi n'igituma kuko FIFA igizwe n'ibihugu birenga 2012 amafederasiyo harimo mbere n'ibindi bihugu kuko FIFA n'ikindi kimba mbero za ekose n'ibiki ariko mu gihe muri ibyo bihugu hari ingorane conseil d'administration kuvuga inama igenzura ubutunzi bwa igenzura ingene ibintu bimeze ikaba bibaye muri Afurika cyangwa n'ubundi muri Amerika birashobora gusenyura FIFA ni ukuvuga CAF ibihugu byo muri Afurika bigize FIFA ni ukuvuga rero ko umukuru w'ibyo bihugu byose mu mafederasiyo yose afise uburenganzira bwo kugenda guhanura afise uburenganzira bwo gutunganya amafederasiyo yo muri ibyo bihugu mbere n'ayo makonfederasiyo ya CAF kugira ibintu bigende neza ibyacikiye FIFA ni byinshi cyane Infantino yaje gutwara FIFA Blatter yatowe baca baramukura Blatter nawe yasubiye Joao France yatanze imiroho ku byerekeye ibyo by'amahera nta kundi rero uyu muntu yoza ngo aje kugirira neza ibintu FIFA atagiriye n'amashyirahamwe agizwe FIFA ngo atunganye cyane cyane ibyo bintu by'ubutunzi bijya habona hanyuma amahera
atunganye neza nawe nawe Yusuf Mossi kuba Gianni Infantino yagize uruhara muri ayo matora ntakibi mubibona ko
Icyo novuga nuko bamwe cyangwa amaradiyo menshi binyamakuru bavuze yuko habayemo ukwivanga kubwigenge bw'ibihugu bya Afurika, mugabo hajya iyo wuguruye umwango umwansara kwinjirira. Je novuga yuko tudahendana ngaha amatora yabaye umwaka w'2017 hajya novuga yuko twahihendeye kuko ngira ngo byakurikiye twese twarabibonye. Kuko mfashe nkaraba aho uko ubutunzi bwa CAF bwari bumeze, bw'ishyirahamwe bwari bumeze neza, twari dufite kontra nziza, naho twavuga yuko bikiri hasi ni kubera yuko amahigwano yacu muri Afurika atari bwashike ku ntambwe ishimishije cyane. Mugabo nka kontra yugu tangaza umupira biciye kumbonesha kure, CAF yari ifitaniye na Lagarde, muribuka yuko harimo amahera atari make. Mugabo raba aho tugeze ubu inyuma y'imyaka ine, mu kigega cya CAF hasigayemo amahera atarenga $60 million z'amadolari, n'amahera make cyane murazi umupira utwara amahera menshi mu bintu by'iterambere. Ku buryo rero twavuga ko ubutunzi bwamanutse hasi, cyo rero nicyo Infantino yahagarariye ko cyane kugira ngo yumvishe Abanyafurika yuko ibintu biteza kugenda nk'uko byagenze muri aya matora aheruka. Ni ukuvuga yuko rero twebwe umuntu twatoye umwaka wa 2017 ni ukuri nta kintu kininiya cyane yashoboye kutumarira. Hariho ibintu byinshi bitagenze neza cyane cyane mu byerekeye ubutunzi, byanatumye kugwa ryiwe rinyaruka, bica binatuma n'ishyirahamwe rigoyagoya mu byerekeye ubutunzi.
Yego, muravuze ikigega cya CAF ko gifite amafaranga make, ni make cyane $60 million. Muravuze ko amafaranga yagabanutse cyane, ubutunzi bwa CAF bwagabanutse. Abariko batumviza batazi amafaranga mu bisanzwe ibikeneye n'ingene yarondera, n'icyo cyatumye aya mafaranga agabanuka.
Amafaranga cyane cyane ubutunzi bwa CAF aho bwari buhagaze no by'itangazamakuru biciye mu mboneshakure, ni ukuvuga bijya bita les droits télévisuels, les droits de retransmission. Inkino dufatiye kuri aya makoupe d'Afrique des Nations, aya mahiganwa ahuza imigwi, ni ukuvuga za CAF Champions League, CAF Confederation Cup, hajya aha niho ubutunzi bwa CAF bwari buhagaze. Ahandi bwari buhagaze ni mu byerekeye ibyo kumenyesha, ibyo kurangisha, ni ukuvuga amapublicite. Aho naho haravamo amahera atari make. Mugabo igisata kinini cyava muri kontra CAF yari ifitaniye n'ishyirahamwe rijejwe ibyo gutangaza amakuru ry'Abafaransa ryitwa Lagarde, aho rikuriye mwakarenge aho iyo kontra ihanaguriwe, aho rero bwa butunzi CAF yari ifise bwaciye buyonga, kuko ibyerekeye ikoreshwa ry'amahera ntibyigeze bihagarara. Kuko tugiye kubiraba turabona yuko hariyo byinshi byaciye bihinduka mu byerekeye ikoreshwa ry'amahera. Dufate nk'abahagarikizi, amahera yabo barayongereje gatoya. Dufashe bajya babita le comité de match, bajya bose amahera yabo bahora bakoresha yarongerekanye. Ni ukuvuga yuko ikoresho ry'amahera ryaciye ryiyongera, harajamo n'ibindi byatumye nyine ubutunzi bugabanuka. Amakontra twavuga adatomoye cyane yatuma hagenda amahera menshi, ibyo rero byaciye bituma ubutunzi butera bumanuka hasi. Hanyuma tugiye kuraba tukaca dusanga n'uburyo dukoresha bwaciye bubandanya buduga, kuko n'abakozi nabo nyine bariyongeye, imishahara iraduga, ibyo byose. Kandi iyo kontra igiye guhagarara rero byose rero byaciye biboneka, n'ikinogo cyaciye kibonekera.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku itorwa ry'umuyobozi mushasha urunani rw'amashyirahamwe y'amaguru muri Afurika CAF, Patrice Motsepe aturuka muri Afurika y'Epfo, yatowe ku munsi wa gatanu w'indwi Irangi Yusuf Mosi ajejwe gutunganya amahiganwa, akaba ari n'urwego nshingabikorwa rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Turi kumwe kandi na Tarsis Harerimana, umumenyeshamakuru w'inararibonye akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. nashaka nze kuri wewe Tarsis mwibaza ko ari ki abantu bo kwitega ku iyo muyobozi mushasha wa CAF kubijanye no kugena iyo shirahamwe ritsanzwe ritunganizwe rikora twavuze ko wasubiriye yaranzwe na ruswa bikaba byatanze isura mbi kuri iyo shirahamwe hari ikintu mwiteze ko umuntu akashobora guhindura ku buryo iyo shirahamwe rikora
ngangutse ku byo mose arageje kuvuga ubukene bwa CAF bwatanguranye na Hamad siho byatanguriye ikigoye nuko hariho n'abari bahanuye isaha ya tati murajya amatora maze gukura ufise imyaka 29 n'ibiki mu gihe isaha ya tu yamenye ko mu gihe bwatera avuyeyo akuye ku ubwo butegetsi hategerezwa kuba amanama nk'ibi biriko biraba akabivamo neza akarondera umusubira hanyuma bagahanurana bakavuga ati raba ibyo nsize uzokwigenza gutya ibyo rero nibyo byabuze ni ukuvuga ko ikigo cyose yaba ari na sosiyete n'ibindi baba bafise amahera badakora ko uvuga ati ndayabitse ari ngaha hagize ingorane nk'iza covid nzoyikora ko iwani muri Amerika muvuga ngo ni amahera asengene mu gitafidehe ariyo amareserve ukuvuga na FIFA ndafite amahera amashyirahamwe za tenisi zose ziba zifite amahera badakora bashyira ku ngaho bavuga ati bo mu gihe coupe du monde itabaye igihugu kikananirwa twashobora gushyiramo amahera nk'ibyashyikiye muri afrique du sud barangize coupe du monde yakorwa ariko FIFA yaratanze andi mahera ibyo rero benshi njyewe narigeze gukorana na CAF benshi twarahanura tukavuga ati isaha ya tu ni byiza icyo kurakora ariko ukuvuga udarama wa competition menshi atari menshi cyane mu gihe kandi udafise ikigega CAF ironka amahera miliyoni 12 ku mwaka zivuye muri FIFA ukabumbo amafederasiyo muri Afurika ubu ifederasiyo imwe ishoboye gukora igakora neza ishobora gukoresha miliyoni 1,500,000 z'amadolari ukoze neza ukagira amakuru ariko biragorana kubishyika kuri ayo mahera yo tava muri FIFA nagira rero nsigurira abantu uburyo two turavuga ati independence ya CAF ati twigenda kwa CAF ntibishoboka CAF ivuye kure yavuye kure yaragize ingorane kuva iryo shyirahamwe rishyirwa ko ni ukuvuga rero uko FIFA ishobora kugira ingorane uko CAF igira ingorane niko na FIFA igira ingorane ubu rero ko bazanye uyu mutunzi wo muri Afurika y'Epfo akaba yaremeye imbere y'abamenyeshamakuru ko azotemberera ibihugu byose byo muri Afurika ni ukuvuga ko twibaza ko Motsepe na Infantino baragiye barakora barumvikana bagira ibyo bita planning n'ingene bubanza gufasha CAF ikava muri izi ngorane z'amahera hanyuma bakagira iyindi politiki nshyashya cyane cyane nk'ibyo mose yari karavuga bya pibisite kurondera n'andi makompanyi ashobora gufasha hanyuma ikiringo turimo kijyanye n'ibibi bya corona virus ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rigashobora gushyira guhaguruka rikigenza neza kandi sinibaza yuko Infantino baramuvuze ko ibintu byinshi muri Maroc yavuze ati mbe ni kucika uze kandi mutongira imyaka ine abandi bacana babimishema kubavuga ibintu byinshi ni kandi kudafide nacyo bagira imyaka ibiri ugasanga n'iyandi mahiganwa udafise amahera ntacyo bimaze mbabarire kuko abantu bacyumva CAF ikeneye amahera sinovuga kupfuka mu gasenga urumvikana n'uguha amahera
reka tuze kuri bamwe mu banditse bashyikiriza ibyiyumviro hari uwitwa Ezekiel Zuruzuru avuga ko mu ishyirahamwe CAF ngo rimaze imyaka ngo rikorerwamo amanyanga menshi cyane iyo hegereje amatora ngo kubera izo mvo ngo uwo muyobozi mushasha nta na kimwe aje guhindura nawe nyine ngo ni umunyafurika nk'abandi kuri mwebwe Yusuf uyu Ezekiel ariko aravuga mu byibaza kwi
cyo ndabyibaza ko nuko byari bikenewe yuko tugerageza iyindi ntumbero nshyashya turabe ko hogira igihinduka kuko murazi neza yuko ikintu kizingamika ibibazo byinshi muri Afrika ni ikintu cyerekeye ubutunzi uburyo cyane cyane abantu bashyitse mu bintu benshi bagomba gukora kora igituma rero Infantino yashimye uyu munyafrika yepfo icyo yamushimye nuko azi yuko atari umuntu akenye icyo ni cyambere n'umuntu atunze kuko tusanze tubizi yuko afite ekipe arafite umugwi witwa Mamelodi Sundown unashaka rero n'umukinnyi w'umurundi yakinyeyo imyaka itari mike ku buryo atangorane uyo mugwi ufise kuko n'umuntu akora mu bintu by'amabuye y'agaciro kandi ari mu batunzi ba mbere muri Afrika y'Epfo icyo gusa cyiza mbona yagize nuko yazanye abantu bashobora kumufasha mu byo gutwara kandi abantu novuga yuko tubiravye neza tubona yuko ari abantu bashobora kugira icyo bunguye dufate nk'uyu munya Senegal Augustin Senghor yewe n'umuntu utanzwe nzi kubera yuko utanzwe n'umuntu akunda kugendagenda cyane mu bintu byo gutanga inyigisho mu byerekeye intwaro z'umupira mu bihugu bya Afrika n'umuntu yari asanzwe afite ubwigenge ni ukuvuga ngo yari umuwende panda si umuntu uwo ari we wese yamutumbera kuko azi ukuntu yigenza kandi turaje hirya no hino turabona yuko yahindije kuva rongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Senegal hariho byinshi yashoboye guhindura twese turabona aho Senegal igeze mu by'iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi turabona neza uyu wo muri Mauritania Mauritania cyari igihugu kiri hasi cyane mu mupira w'amaguru mugabo uyu Ahmed Yaya uno munsi hariyo byinshi yashoboye gukora mu gihugu cyiwe cya Mauritania ku buryo igihugu cya Mauritania mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cyatowe nk'igihugu cy'akarorero ku isi cyashoboye guteza imbere umupira w'amaguru ku buryo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Mauritania ryashoboye kuyubakira ikibuga cyabo ryashoboye kugurura televiziyo yabo prive iboneka no kumbonesha kure zimwe mpuzamakungu ni ukuvuga kuri satelite bagira n'ibintu by'ubudandaza bakadandaza amapublicite ku buryo imigwi hariya ubu itanguye kwigeza neza no mu nkino za Afrika hariho byinshi rero biriko birahinduka kandi nawe nyine asanzwe ari umugwiza atunga akomeye mu byerekeye uburovyi muri Mauritania ko murazi yuko baroba cyane hanyuma turabye uyu Jacques Anuma nawe nyine murazi aho yagejeje igihugu cya Cote d'Ivoire mu iterambere ry'umupira w'amaguru murazi aba ba Didier Drogba bande ba Salomon Kalou abakinnyi bose bakomakomeye babonetse mu gihe Jacques Anuma yari ku butegetsi ni ukuvuga rero yuko aba bantu hariho byinshi bashobora kumufasha ari mu byerekeye kuko basanzwe ari inzobere mu by'umupira w'amaguru bamwe bamwe kubera ko basanzwe ari abantu basanzwe bemewe mu byerekeye kugenda neza mu ntwaro z'umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika
nukongera ko nuko turaze iyi komite yashyizweho icyo nukongera ko nuko secretaire general ni ukuvuga Jeronimo Senghor yavuye muri FIFA bamuzanye muri CAF ni ukuvuga yarakora muri FIFA yarafite igisata kijejwe kugira kurangiza muri Afurika byereke umupira w'amaguru no muri Karayibe ni ukuvuga amaproje yo guteza imbere umupira w'amaguru yavuye muri FIFA bamuzanye muri CAF urumva rero ko umutekinisiye azi ingene ibyerekeye umupira w'amaguru bigenda yarasanzwe ashinzwe kuraba amaproje ibyo bita poproje mo sarabinyiziye ni forward n'amaproje menshi bashinzweho kuva n'imyaka igeze niwe yari abigenzwe kubona rero bamuzanye akaba ariwe agenzwe sekretaria administration muri CAF ibintu byiza cyane ikindi kintu nagomba gusubiramo kuko n'umutekinisiye arabizi n'ibyo by'ubutunzi birashobora koroha mu gihe amaproje ariko aragenda neza bashobora kuyakora kandi umuntu asanzwe azi ibya FIFA
akaba asiye kuki ikindi nababwira nuko turaje komite yiwe bisanzwe ko yasabye komite executive bagashiraho ibindi cyicaro ubu hariho abandi ba vice president bashyizwe yashatse mu diplomate ni ukuvuga Cameroon ntiyayikuyemo naho habaye ingorane yafashe Bongozoya mu perezida Girakani murazi ko Cameroon nayo irateguye ihiganwa rya Kane ni ukuvuga ko ntiyayikuyemo urumva hariho Cameroon harimo Mauritania harimo Senegal nk'uko Mose ariko arabivuga ariko harimo na Suleiman wagiriwe muri Djibouti nawe yaronse icyicaro cya vice perezida ni ukuvuga rero ko barabitunganyije n'akazi gakomeye bagize mu cepatikazo kuba yarakoranye na FIFA cyane kugira batore abo bantu bakomeye bashobora gusubira kuzura kase kuko yarigeze ahantu hazi
ego nashaka ndababaze Tarcisse mu migambi ategerezwa kwicarira nyamukuru ibintu yoshimikira ko cyane mu bihe bya vuba kubijanye na CAF ni ibihe kuri wewe
kuri njyewe ni ukuraba aho tugeze ni ukuraba cyane cyane kuraba ibya COVID ni ukuraba ibya COVID turimo narondera amahera babanze bashyire muri banki ya CAF kuko biragoye nk'uko Mose ariko arabivuga ni ukuvuga kurondera FIFA ni bundi kandi babanze bashyiremo amahera ishyirahamwe risubire rizuke competition zibe ibindi ko Mosengo Veron abizi omba azi ingene bakoga amaproje zishobora kuzogenda neza icyo nshimikiye abo bose bariko aravuga ko kidashobora guhinduka CAF ntizohinduka vuba ni umugambi batarutse kwigirira ushobora kumara nk'imyaka 8 kugira ibintu bigende neza ikindi turaza kwigaruka ko kumbure ni uko Infantino perezida wa FIFA yuguruye ibiro bya FIFA muri Afurika icyo muri Congo tukaba dufise n'icyo mu Rwanda ibyo turaza kubisubiramo ni ukuvuga amaraporo y'amashyirahamwe 58 y'amaproje agibwa yo guteza imbere umupira muri Afurika byagora cyane FIFA cyane bikagora n'ibihugu byo muri Afurika amafederasiyo kugira ngo bayakore neza ugasanga hariho amahera hamwe adakoreshejwe neza cyane batazi ingene bayakoresha cyane batazi n'ingene basaba amaproje kugira bateze imbere umupira w'amaguru muri Afurika ibyo rero biko bije nibaza ko babibonye niyo ngorane na FIFA yarifise ugasanga hariho proje ziri ko ziraba ariko wabaza ati byagenze gute ugasanga amaproje arahagaze icyo ni ikibazo icyo gituma bazanye uwo muntu bamukura muri FIFA bamuzana muri CAF
nawe Yusuf Mose ni ibihe ku bwanyu mubona iyo teza kwicarira ubwa mbere na mbere ku bijanye na CAF Motsepe
njyewe nibaza yuko icyo FIFA yarondeye kuko nk'uko mubizi FIFA irashyiramo uburyo igaha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF hanyuma n'amafederasiyo nayo nyine ibihugu bikaronga icyo FIFA rero kirarondera ni uko uburyo bwo kwiyongera habonetse abantu bemewe bashobora kwemerwa hanze ni ukuvuga bizewe bafite kimwe twita credibility nicyo FIFA yarondeye cyane kuzana ujya muntu kugira ngo aze hajya ahantu kubera yuko bizi neza yuko ari umugwizatunga ataburyo abuze adakenye kandi n'uwo ari we wese azotumbera kugira ngo amusabe yuko yoza gukorana n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yoca aza yihuta kugira ngo akorane na CAF hanyuma ibyo bizoca bituma ubutunzi busubira kuduga ubutunzi buduze rero ni hahandi ya migambi y'iterambere izoca itera iduga kuko hariho byinshi byari bikeneye ko bikogwa cyane cyane mu byerekeye iterambere kwigisha abamenyereza kwigisha abasifuzi tukajya ku rugero rw'abanyaburaya kwigisha abana umupira wa kijyambere gukora ibibuga byiza byotuma abana bakenera ahantu heza kwigisha iby'intwaro abantu bamenye ukuntu bashobora gutwara umupira kuko nawo nyine si ukuwukunda gusa mugabo ni administration uravyiga kuko navyo nyene bisigaye ari ivyigwa ni science ukabirongera no papuro gumutsinda iyo byose ni imigambi kafyo shiraho mugabo ni shura kwishiraho atamahera ifise nico gituma ikihutirwa ubu ari ugushiraho ibyo tuma uburyo ubutunzi bwa kafu busubira kwisomerwa kugira ngo kafu nayo nyene ishobore gukora imigambi myiza hanyuma n'imigwi nayo nyene yarongere kuko burya buryo bubonetse kafu ni bwigungana yonyene nuko ubwironse nka kujya FIFA ibikora nabo nyene basho basubira kubutanga mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru kugira ngo nayo nyene iteze imbere ayo mashyirahamwe nayo nyene akasha yatanga mu migwi imigwi nayo nyene ikagishora nyene nayo nyene kwiteza imbere abakinnyi nabo nyene bakamererwa neza ni bya bindi bica binatuma mu gihe imigwi imeze neza ifite ubutunzi bumeze neza babakinnyi batazokwiruma birukira iburaya ngo bagiye kurondera igicumbi gikindi ni ukuvuga rero yuko icya mbere cy'urukogwa ni ukuraba ukuntu ubutunzi bwose ura kwisununura mu ishyirahamwe kafu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibonagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM na iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'abatumire Yusuf Mosi ari mu rwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ajejwe amahiganwa muri FFB ari ibujumbura turi kumwe na Tarsis Harerimana umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino ari Ottawa mu gihugu cya Canada tuko turavuga kwitogwa ry'umuyobozi mushasha w'urunani kw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ya Patrice Motsepe aturuka muri Afrika y'Epfo reka turabe kuri bumwe mu butumwa bw'abanditse hari witwa Melchiade Nzisabira aravuga ngo nta kamaro na kamwe ngo bamwizeye ko avuga uyo muyobozi Motsepe Patrice bo mu gihe ariko arafata ingingo zitorohereza abafana mu ntarukino rushobora kuba ngo nta mufana numwe ariko ikubiga bapfumagira bake ngo babaho ngo umugabo iyo ngingo ntiyoroheze ibihugu ngo vya Afrika ngo yitwaza corona ngo virus ya corona buraya ngo iriho ngo ngo batanga abafana muri stade ariko nibaza ni buraya turavyinkino ubona ma stade agaragara sinzi ico cyumviro yagikuye kubganyu Tarsis ico cyumviro cha Melchiade Nzisabira mukibona gute
ikibazo ico no mugira nuko ubu amashyirahamwe yose kwisinyo hari ikintu yahombye mosi yari yabivuze yavuze ati ubutunzi bw'ayo mashyirahamwe buva ku bintu byinshi biva ku mateleviziyo yerekana izo nkino ubwo butunzi bwa FIFA ubwo butunzi bwa CAF yari ifise bukava yuko mu gihe utunganyije amahiganwa abantu baza kurorera akaba amatike utanga akarorera cyabe ibi biriko biraba tubona gusa abakinnyi ariko barakina atabarorezi ba ariho bari hanyuma hakaba n'amakontra bo barakinye n'amakompanyi n'amashyirahamwe akomeye komeye ubwo rero ibyo ariko aravuga nta kundi mu kubyemera iza korona virusi byaraje mu bundi buhinga naho nyine gucukoresha amahera y'amatike bawuwonka none ko utazosubira kuyaronka ku bihugu bikomeye komeye cy'umupira w'amaguru akavuga ati okay mbe amakontra y'abakinnyi bafata minsi ba minsi n'ibindi ntawe uyahindura ko tutakironka n'ayo mahera yinjiza twara twinjiza ni ikibazo gusa cyerekeye Afurika ni ikibazo cyerekeye siporo isi yose na nicyo gituma abariko bari bazi ibibazo ni ibibazo yuko igihe ufise imangazini uri kuracuruza ibi bintu bigashika ntusubira kuronka nkuko washobora kuronka ikintu kihambaye muri ibi bintu uri kuraraba perezida wa FIFA yagize mbere na Motsepe yagize guhuza abanyafurika akabashyira hamwe niko ndaraba hari ingorane z'ibihugu byinshi byo muri afurika z'amafederasiyo namwe usanga zifitaniye mbere ni mu mafederasiyo na politiki y'ibihugu ubu ariko ndaraba nta na hamwe mbona Algeria yaronse icyicaro ndari kubwira cyangwa muri FIFA nta na hamwe mbona Ghana muri bodi ya FIFA abari muri zo bita conseil ya FIFA abari muri komite ntabyo mbona ariko urabona ko Maroc ifite icyicaro Misiri ntiyaje ngo avuge ati icyicaro cya CAF ndagikuye mu Misiri urumva nibyo barondera ikintu cya mbere bagize nibyo Mose ariko aravuga ati mbe ko CAF igeze kure abanyafurika nibo bantu bakumvikana turaje guswanira amatora turi mu bukene afurika iri mu bukene hari ingorane za politiki hari ibihugu bimwe bikiri mu ngorane nyinshi cyane batumvikana kubera ibintu bya politiki kubera ingwano afurika rero nk'uko bitazo kumera mu iterambere rya afurika ni ukumvikana birabye biri ku birakorwa abo bose yazanye umunsi ariko aravuga barabibonye barabona yuko kafi igeze kure ni nk'uko bose bahagarika umupira w'amaguru ngeza kane mbere zisubiye kuzoba sinzi ko nishyuye kuri icyo kintu kuko kenshi siko turavuga tuko turavuga tuvuga ati nta kizoba ariko icyiza ni uko bose bumvikane
ego nabishaka ngaruke kuri Yusuf Mosi ku bwanyu umupira w'amaguru wifashe gute muri rusange muri afurika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini n'u Burundi burimwo abitegereza ibintu baravuga ko umupira w'amaguru muri afurika wigeze gutanga icyizere gikomeye gushika aho n'abakinnyi rurangiranwa nka Pele yavuga ko ikinjana cya 20 itari kurangira ata mu wo muri Afurika utsinze igikombe cy'isi yose ariko hari ababona ko usa n'uwasubiye inyuma cyane cyane mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara aho umuntu yitegereje ubu imigwi yo mu karere ko muri Afurika mu buraruko ariyo yasubiye kuja hejuru kera yari yasubiye hasi imigwi ikomakomeye nka za Ghana za Senegal za Nigeria azizo zari ku isunzu muri Afurika ku bwanyu umuntu ibintu byifashe gute
icyo novuga nuko harabaye amahinduka menshi mugabo byinshi byavuye ku butunzi kuko hajya ibintu by'inkino bijyana n'ubutunzi hanyuma tukibagiwe nuko ibihugu bya Afurika abakinnyi benshi bakiri n'abana barajabutse imbibe barajya Buraya kurondera igisumba ikindi mbere bamwe barafata n'ubwene bw'igihugu iyo nyene iyo bakuriye hanyuma abakinnyi dufate nk'igihugu cya Cote d'Ivoire niyo mfatira kw'akarorero nk'umugwi wa ASEC d'Abidjan mu myaka ya 90 twese bari bafise icyo nokwita kimwe bita dream team ku buryo uyo mugwi wari ufise akademi yitwa akademi ASEC Sifcom twarabonye ko bakinnyi bose baciye bajya Buraya barasanzara mu migwi na banyene bagiye barakura ba Salomo Kalou aba ba Didier Drogba ba Zokora bande bakinnye umupira ku rwego ruri hejuru cyane ivyo rero byaciye bituma kubera ubutunzi yifashe nabi muri Afurika byaciye bituma imigwi ya Afurika ikena abakinnyi beza bashobora gushika kure hanyuma rero abakinnyi nabo naho twavuga yuko ari beza hari iwawe Buraya iyo tubazanye muri Afurika kubera amategeko atabaha uburenganzira bwo kuza hakiri kare kugira ngo bitunganye neza ukaca usanga n'ukuntu twitunganya si mu buryo bushemeye cyane wovuga tuti turitunganije kugira ngo dushobore gushika ku kintu kiboneka byaciye bituma rero imigwi yacu yo muri Afurika idashobora gushika ku kintu kiboneka nk'uko imigwi tuzi ya Kameruni Nigeria za Misiri za Senegal zashoboye gushika ku ntambwe iboneka mu myaka iheze kubera yuko abakinnyi babo wasanga benshi ari abakina mu gihugu ugasanga umumenyereza abafite umwanya munini mugabo ugasanga wa wundi avuye i Buraya ashitse ku munsi wa kane bafite cyangwa agashika kuri uyu munsi nyine umunsi w'urukino mu gatondo
akaca kina urukino ku mugoroba kubera iki kubera babandi bamuhendesheje amahera bakamubwira bati banza ukina urukino ngo ngaha imbere yuko ujya gukina muri Afurika. Rero bwa butunzi bwagiye bwifata nabi muri Afurika abakinnyi bakaduhunga bakajya gukina hanze nabyo nyine byaragize ikintu byagabanyije ku rukino mu migwi serukira gihugu. Igituma imigwi yo mu buraruko bwa Afurika igenza neza nabo muri iki gihe ni ukubera yuko bobo bashoboye kuronka ubundi buryo batumye ubutunzi bwabo bwisumura. Dufate nka Maroke na Karonda bahaye ugiye kuraba imigwi yaho amasosiyete afasha turetse no muri ibihe bya COVID turimo ukaraba n'uburyo bagiye barashiraho barubaka ibigo bimwe twita ama centre technique agezweho barazana n'abazungu baza kubafasha mu byo gutunganya imigwi. Ndashobora gufata nk'akarorero nk'umumenyereza yahora amenyereza nk'umugwi wa Olympique Lyonnais yo muri France bakamukura mu Bufaransa bakamuzana iwabo muri Maroc kugira ngo abafashe guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru. Murumva yuko bashyizemo uburyo bwinshi hanyuma ituriko turabona nuko bobo abakinnyi babo benshi bamwe bakina hagati mu gihugu abo bakuri Buraya. Ibyo rero byaciye bituma imigwi yabo isubira gukomera irakina umupira mwiza nicyo gituma ubu mubona ibikombe byose basigaye babitwara kiretse umugwi wa Mamelodi Sundown kiretse umugwi wa Tupita Mazembe nabo nyine bagerageza kwihagarara ko kubera yuko bafise abarongoye mugwi bafise uburyo kuko umupira w'amaguru atakubesha n'umukino rusaba uburyo abakinnyi bahembwe neza abakinnyi baronke abamenyereza beza bagezweho kandi bahembwa neza bya bindi tuvuga le prime de match iyo batsinze baronka akantu kisununura imiryango yawo ishure kubimeze neza kuranga gashahara baronka. Ni ukuvuga rero imigwi yo ngaha muri ibi ibice by'iwacu gituma igoyagoya ni kubera yuko ubutunzi butifashe neza.
Namwe Tarcisse Harerimana kuri icyo kibazo nyine umupira w'amaguru mubona wifashe gute muri rusange muri Afurika na cyane cyane mu karere kacu?
Ndibaza yuko bigoye kuvuga ingene wifashe ariko icyari ziko birashika n'ibintu twari twiteze kuko jenza mukahise nkaraba ingene kafu nkaraba n'ingene igihugu gitunganijwe hari ikintu jewe ntashoboye gushyigikira ikintu FIFA yafashe izana amaproje yitwa gol barusa amahera menshi yavuye mu bintu bya publicite yavuye mu maradiyo na televiziyo nkuko munsi yari karabivu hanyuma bayacana mu mafederasiyo batigeze bashyiraho inzego ngo bigishe abantu ingene amaproje ya FIFA ategerezwa gutungana. Ni ukuvuga ni uko uzana ikintu ukagishyira ngaho ariko utakigishije abantu ikindi nacyo nibyo munsi yari karavuga abanyafurika ntibigeze bajya hamwe ngo bavuge ati cyangwa mu gihugu babanze bashyireho administration ikwiye bavuga ati dutegerezwa gukora ibintu dutanguriye hasi tukaronka abamenyereza tukaronka abasifuzi tukagira gute hanyuma ibyo ugasanga amafederasiyon asa n'abatabigeze ugasanga imigwi ikomeye muri ibyo bihugu n'iriko iravugwa ifise amahera menshi imigwi ikomeye ugasanga cyane hageze ekipe nasiyonali kwisohoka ibyo byose ni leta n'amahera ya leta ava muri leta. Ibyo bihugu ariko aravuga usanga bo bafite amaakademi babitambiye kuva kera ni hafi y'iburaya n'abantu babizi bamana n'abanyaburaya n'ibiki biroroshe ariko mu bindi bihugu byaratugoye cyane twagiye tubona FIFA ifashe uburyo iragurungika ariko ugasanga federasiyo toye kugira ati reka mbanze mwubake aho nzokorera cyangwa yatinda ngire centre technique ariko ugasanga ibintu byo kwigisha abantu kugira amaforomasiyo y'abantu utangurira hasi kugira turonke abamenyereza abo bantu hanyuma mbere tunabahembe neza ni ibyo munsi yari karavuga. Kumva rero nizofata umwanya ariko turabye ibihugu bitatu gusa byo muri Afurika nibyo bimaze gushika mu gice cya kane cy'ibihugu ku isi yose ku by'ukuri Nigeria na Cameroon baratwaye umudari w'izahabu mubyerekeye inkino mpuzamakungu olympique. Turabona ko igihugu cya Nigeria cyari gishyitse kure cyane na Ghana cyane cyane mu bereke ikanga abana bakiri bato bamaze gutwara ibikombe ariko ugasanga tumaze kugira kwinshi tugomba kugira ku nzego zikomeye kugira tugira ama ekipe akomeye bigaca bitunanira kubera ubukene si kubera ubukene gusa ni kubera n'ubumenyi buke dufise tutabanjije gushyiraho ngo dushyire inzego yabo ba coach n'abantreneri rero nicyo kibazo nibaza bakwiye gushyikako nicyo gituma jyewe nashimye infantile yagize gushyiraho amabiro ya FIFA muri Afurika.
Nibyo nashaka nze ko kuba ishyirahamwe FIFA ryafashe imigambi yo gushyiraho ngo ibyo biro byo mu turere tugize Afurika ibiro bya nyuma yagiye kugurura hari Kigali mu karere kacu ka Sekafa. Uribaza ko ibyo bizofasha muri iyo ntumbero mwariko muravuga gukosora ibyo bibazo n'utwo tunenge mwariko muravuga tuburyo buke n'abadu kwitegura neza bihagije.
Sinzi ko icyo kibazo bakibanyije munsi kuko abizi kundusha akantu gusa jewe kintu cyambabaje kuko narabizungutse muri Afurika ibaze gafideli uva mu Burundi canke ukava muri Botswana n'ahandi ibintu byose bibaye n'amanama yose amaseminari yose abaye ugafata indege ukajya i Kayiro uca wibaza ariko umuntu avuye iburayo babo bafisa bagaca bamva hafi mu Busuwisi bakaza i Kayiro kuko ari icyicaro cya Kafa. Ibintu byose bikorerwa hari naho hariho amahera muri iyi minsi turimo muri imyaka turimo FIFA itanga ariko aba ari amahera y'amafederasiyo muri Afurika si ukuvuga ko ari amahera ya FIFA. Ayo mahera dushobora kuyakoresha ibindi bintu. Icyo nicyo nagomba kugira urahabe ingene cyatugora gufata indege cyangwa ukapanga ukagira gute ukagira gute ugiye iminsi yose ni mu minsi iminsi yose ni muri za Maroc ahantu hose kuba sifuzi kubyigwa n'ibindi ucuraba icyo kintu ingene kibabaza cyane kandi gitwara amahera menshi aho niho ngezeze.
Yusuf Mosi kuri icyo kibazo kuba ishyirahamwe FIFA ryuguruye ibyo biro byo mu turere tugize Afurika n'ibiro biherutse kugurwa i Kigali mu karere kacu ka Sekafa muribaza ko bizofasha gukosora utwo tunenge twari ko turavuga n'iki bizofasha.
Je nibaza yuko intumbero yo kugurura ivyo biro ari ukuraba ukuntu yoba nk'imbarutso yo guteza imbere umupira w'amaguru muri aka karere k'iwacu. Mu bisanzwe yewe ndi mu basanzwe bigisha batanga ibyigwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA iby'intwaro jewe nahora ntwagwa mu gihugu cya Kameruni niyo kenewe yuko nja kwigisha niyo bambwira bati gendana mugabo ubu rero babishyize mu Rwanda babyegereje ibihugu bya Sekafa igikenewe ngaha ni uko nk'uko statistiki yabivuze FIFA nibyo iratanga uburyo mugabo hajya ntibikwiriye gusa gutanga uburyo mugabo bigisha abantu ukuntu bujya buryo bushobora gukora kuko umuntu arashobora kumuha ikiro cy'inyama mugabo si byiza gusa kumuha icyo kiro cy'inyama ubona yuko atabizi neza uranamwigisha amubwira uti iyi nyama ikeneye kuyirya neza iryohe iteka uku aha rero igikenewe ni uko ibyo biro bishasha byuguruwe mu Rwanda nuko hoshyirwaho ibisata byose by'iterambere ry'umupira w'amaguru hanyuma harondegwe abahinga bo kwigisha cyane cyane byo gutwara kuko intwaro niyo nokwita kirumara muri byose ni ukuvuga niyo baze hanyuma abantu bamenye ukuntu bategereza kwifata mu byerekeye intwaro ukuntu bategereza gukoresha uburyo baronze si ubwo buryo bwa FIFA gusa kuko ndashobora no kukwigisha ukuntu wewe woshyiraho umugambi wo kwiteza imbere wowe wenyine ukuntu wovugana n'abantu kugira ngo ubagirire publicite tuvuye nko ku myambaro cyanke ubagirire bijya twita bya tombola ibintu mwene ibyo bishobora kuzana uburyo mu mugwi ibyo byose ni ibintu umuntu ashobora kugenda arigisha abantu bamenye ukuntu biteza imbere. Ibyerekeye abasifuzi murabona ubu nko mu gikombe cy'isi yose usanga turonze umusifuzi umwe cyanke babiri bajya ku mpande cyane cyane nibo turonka mu cyane cyane mu karere k'iwacu ntibikwiye iburayo usanga bafite abantu bashika nka 10-20 twe ugasanga dufite umuntu umwe cyanke babiri ibyo nabyo bikeneye yuko turonka abahinga bashobora kuza kubyigisha kubwire muri ibihugu by'iwacu hafi mu Rwanda ni hafi turashobora gusimba tukagenda n'imodoka tukaja mu vyigwa canke ivyo kumenyereza bashobora kuba dufise abahinga mu byo kumenyereza tazatura n'abafite ngaha mu karere k'iwacu tugahurira twese mu Rwanda tukiyungura ubwenge ku buryo wosanga buke buke tugiye turagira ibyigwa tutarinze kuja i Buraya tutarinze kuja muri za Maroc twoshobora gushyiraho imigambi yoshobora kuduteza imbere mu byerekeye intwaro mu byerekeye gusifura mu byerekeye kumenyereza mu byerekeye no kuvura abakinnyi ni ibintu byinshi dushobora kwikorera tukoresheje ibyo biro FIFA yashyizeho kandi ikindi nacyo ibyo biro bishobora gufasha ni uko boza baragendera ibihugu barabe ukuntu ubwo buryo FIFA canke CAF barungika bakaraba yuko buriko burakoreshwa neza ku neza iterambere ry'umupira w'amaguru.
Yusuf ari kara ibyo bijanye na technique Tarsis nibyo nagonda kubaze mu kiganiro gitoyi twagiranye igihe yarahejeje kugenwa Mosepe waravuze ko uruhande rwa technique ari guruhambaye cyane wo bivuga muri mako kabikira ku mayanga batwumviriza
icyo novuga nuko nje Mosepe ari karavuga intererano ya FIFA kuri federation igizwe n'ibice bibiri nabyo nyine nabyo dafite ikingo nkora ntanga aha muri Mureyani baba antrene wa Premier African muri Karayi turiga rengene amafederasiyo akora hariho ibice bibiri hari igice bashobora kuguha umuliyoni w'amadolari ku mwaka hakaba n'ikindi gice bashobora kuguha imiliyoni zishika bibiri mu myaka ine amaprogramu ibyo mose biba bitaravuga birakomeye cyane kuko yayo manera amafederasiyo niyatora hari amaporogaramu menshi batora ushobora kuvuga ati ushobora kwibaza ko ari menshi ariko si menshi kuko ari muri gira kompetisiyo mu gihe bagusaba kugira amahiganwa y'abana y'abakobwa ndiki bakiri bato n'ayandi mahiganwa hakaba na ekipe nasional hakaba ninge dutunganya administration guhemba abakozi tudashizemo rero n'ibintu by'amasantre tekhnike ufise n'ibibuga cyangwe data de synthetique n'ibindi bashobora gutanga amahera FIFA ikibazo gikomeye ni tekhnike nizo nakunda kubwira amafederasiyo muri Afurika menshi ntashyira imbere izo mose ariko aravuga ati reka tubanze dushyire ko inzego za administration y'abantu babizi bazi marketing dore dushyire ko na departement no kubaza ntabaza n'ibihugu byo muri Afurika bwende abafite abadirekiteri tekhnike ni bangahe direction tekhnike z'amafederasiyo zikora nyine nk'uko na direction tekhnike kandi FIFA irabisaba tugasanga umudirekiteri tekhnike aho batamushyizeho cyane n'ahari nta kuri za tekhnike ni ukuvuga rero mu gihe tuzaba tubonse ibyo biro bya FIFA biri mu Rwanda biri muri Congo biri muri Senegal no muri Afurika y'epfo birorohera FIFA guhanura gukurikirana ibiriko biragirwa gushyira mu ngiro ayo mahera no kuzongera amaraporo utarinze kusobanura urabirungika hariya bibija muri FIFA ibihugu bishika mirongo itanu na bine n'ibindi ni ukuvuga rero ubu ibihugu amafederasiyo yari akwiye kwicara ko na buryo iyo biro ya FIFA iri ngaho i Kigali ikicara ari ikintu babona batashobora gukora cyo guteza imbere umupira w'amaguru noneho bagafata amapozi bakavuga ati reka dutangurire ngaha reka dushyigikire iki kintu ayo mahera tuyashyire ngaha muri iki kintu uko rero gupanga ayo mapoje kuvuga ati niratangurira ngaha ku basifuzi nzoshyika ku musifuzi bakomeye nzoshyika ku bantreneri bakomeye mu gihugu cy'iwanjye nzashyikaho federasiyo yonyine itanga amasetifika y'abantreneri ikavuga ati oke wowe umuantreneri ujejwe abana iki ujejwe amakipe n'ibindi akaba ariwe ubyitangira utarinze kurindira umuntu apfa muri FIFA kugira ngo uhe iyo setifika icyo rero nicyo kibazo gikomeye cyane.
Yusuf Mosi akarere ka Sekafa umuntu aretse ibibazo mwariko muravuga muri rusangi by'uburyo buke kuvyereka umupira w'amaguru muri Afrika n'imbere yaho n'igihe ahandi ibintu byari kimeze neza nko mu karere ko mu rengero bwa Afrika n'uburaruko nkuko twabivuze Nikihe gituma akarere ka Afrika iyo mu buseruko kadakomera mu bijanye n'umupira w'amaguru si uburyo gusa hari n'ikindi nta bakinyi bakomakomeye bahava n'imigwinseruko iragihugu ntishika kure mu mahiganwa yo muri Afrika canke kuja mu gikombe c'isi yose nikihe kibazo nyamukuru kihari muri make
ikibazo nyamukuru gihari nuko kuko twagiye turabivuga ari jewe canke Tarsise umupira udatanguriye hasi ntacushobora gushikako tureke umupira ni sports zose canke n'amashuri ibintu byose tangurira hasi ingorane twebwe nuko tugomba kujyariya mu bushorishori tukibagirwa ino hasi mu mizi ni ukuvuga rero iterambere ry'umupira udashyizeho politiki y'ukumenyereza ukwigisha abamenyereza ukwigisha abana bakiri bato bagatangurira hasi imyaka mikenyi cyane indwi kuko tugiye buraya aho tuhora tujya iyo tugiye gukurikirana ibyigwa tubona abana bafite imyaka indwi batangiye gukina umupira bakagenda baraduga buke gushika bashike mu bigero ni ukuvuga rero yuko bwa buhinga kamere butangura kwinjira mu maraso akiri muto ku buryo agenda arabudugana twebwe abanyafurika twari dufite amahirwe kubera yuko ubuhinga bwari busanzwe buri mu maraso mugabo ingorane dufite ni uko tutiha umwanya wo gutangura kwiga tukiri bato tugashyiraho imigambi myiza y'iterambere kandi uha umwanya umwana ukagendera mwigisha buke buke gushika akure cyo kimwe n'abamenyereza nabo nyine ukarondera abamenyereza bashobora gutangura kwigisha abana buhoro buhoro gushika ku rwego rwo hejuru n'abarongoye imigwi uko nyine bakaronka nuzenye ivyigwa vyotuma bamenya ukuntu batunganya iyo migambi mito mito kuva umwana akiri muto gushika akure ikindi tugashyiraho icyo twokwita politiki yo kwiteza imbere cyane cyane mu byerekeye iby'ubutunzi marketing igihugu kigerageza nacyo nyine kidategura neza mugabo kigerageza igihugu cy'u Bugande abasigaye bose bagenda barakora ko gusa hejuru ntibashike indani kugira ngo bashyireho porogarama y'iterambere kuva mu myaka yo hasi gushika
umwanya ubwiye kuturangira na Tarsise ari cyo wakongera munsi y'umunota umwe bishobotse cyangwa umunota umwe cyangwa icyo wibagiye kuvuga imbere ko dusezerana
icyo ni ukongera ko gusa ni uko amafederasiyo yo muri Afurika cyane cyane usanga araba amaekipe ya Premier Division akomeye cyangwa ni guserukira igihugu si izo federasiyo cyane cyane ziba zigenzwe n'ibyo munsi ababwiye ni development kuvuga gutangurira hasi icyo rero usanga ugiye muri Kamerune ni toledo ya wundi hariya n'ahandi hose ugasanga iyo migwi ikomeye abantu bagiye inyuma yayo cyane abaperezida b'amafederasiyo bakibagirwa yuko bategereza kwiga inzego mu gihugu hagati z'abo bana bagashyiraho amadubiro abantu bagatagurira ugasanga ikipe imwe ifite akademi ariko ugasanga federasiyo ntabo bana bafite mu gihugu ni ukuvuga rero federasiyo hari imigambi igira hari imigambi igenewe federasiyo ikwiye gutangurira gukwirakwiza hose izo tekinike mu gihugu hagati.
Murakoze batumire, murakoze. Yari Yusuf Mosi jejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ari mu rwego nshingwabikorwa rw'iryo shyirahamwe FFB ari Bujumbura mu Burundi. Twari kumwe kandi na Tarsise Harerimana umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari Ottawa mu gihugu cya Canada. Twari ko turavuga ku igenwa rya Patrice Motsepe kuyobora urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF akaba yagenywe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Wavuze ku migambi ashobora kugira ingene yohindura iryo shyirahamwe. Turavuga no kugena umupira w'amaguru wifashe muri rusange muri Afurika, ibibazo ufise ni nyishu zotoregwa kugira utere imbere. Ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro.
Murakoze.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.